Mugihe mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko bisanzwe iminsi yose muri aya masaha ya saa kumi ku Ijwi rya Amerika tubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'ubuzima canke amagara y'abakenyezi. Ndabibutse ko muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka agiye kubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Mu gihe ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi riri mu bikorwa byo guhinyanyurwa imigwi itandukanye harimo iyiserukira ineza ry'abakenyezi irafise ibyo yipfuza ko bitosigwa inyuma muri icyo gikorwa cyo guhinyanyurwa. Ni mu gihe iyo migwi ivuga ko ibwirizwa shingiro rivuga ko n'imiburiburi hoshigwa ibice by'abakenyezi 30% mu nzego ndongozi, ariko ku ico gitigiri ikwiye kuongererwa. Bavuga ko ico gitigiri coshigwa kuri 50%. Abo rero ni bamwe mu bakenyezi baserukira abandi mu gihugu. Niyo tugiye kuganira nabo mu kiganiro co kuri kano kanya. Mugume mwese ku maradiyo yanyu
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri Isanga cerekeye abakenyezi kuri uno munsi wa gatanu. Nkuko bisanzwe mu gihe ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi riri mu bikorwa byo guhinyanyurwa imigwi itandukanye harimo iyiserukira ineza y'abakenyezi irafise ibyo yipfuza ko bitosigwa inyuma muri icyo gikorwa. Ni mu gihe iyo migwi ivuga ko ibwirizwa shingiro rivuga ko n'imiburiburi hoshigwa ibice by'abakenyezi 30% mu nzego ndongozi, ariko ku icyo gitigiri gikwiye kongerezwa. Bavuga ku icyo gitigiri coshigwa kuri 50%. Abo rero bamwe muri bo mu barongoye abandi mu gihugu ni ishyirahamwe Afrabu. Amwe muri ayo mashyirahamwe abibona uko, niyo twatumiye atwiganire impamvu y'icyo cifuzo. Twatumiye rero umukenyezi umushingwabikorwa muri iryo shyirahamwe ajejwe umugambi urana gusangira ijambo n'ingingo mu guharanira iterambere ridakumira. Madame Conceta Barubike niwe mutumire wacu mu kiganiro cy'uyu munsi. Kandi twobibutsa ko ni muri iki gihe nyine nk'uko tubivuze ibwirizwa shingiro rikorera hinyanyurwa. Mu kanya turabashikiriza inkuru yerekeye ibyo umukuru w'igihugu yavuze kuri icyo gikorwa, ariko reka tubanze twakire umutumire mu kiganiro cyacu. Madame Conceta, ndabaramukije ndabahikaze mu kiganiro muri Isanga.
Ndabaramukije cyane amakuru.
Murakoze cyane gose, amakuru ni meza, umwaka mwiza.
Murakoze cyane, tusangire twese.
Yego. Rero muri kino gikorwa rero cyuguhinyanyura ibwirizwa shingiro, turumva ko mwebwe mufise amakenga yuko muzohava icyifuzo cyanyu kitari ko kirumvirwa cyanke kitara tangura kuganirwa ko muvuga muti ibice 30% ntibikwiye, twifuza ko vyoba nka 50%. Mbere yuko tuja mu kuganira kuri izo mpamvu z'ico gitigiri kitabashimisha, mwobanza mukatubwira Afrabu ishirahamwe ijya ryo n'ivyo mukora mu guharanira ineza y'abakenyezi mu gihugu.
Afrabu ni mu gifaransa ni Association des femmes rapatriées du Burundi. ni ishyirahamwe ry'abakenyezi bahungutse ryatangujwe n'abakenyezi bahungutse mugabo risanzwe rikorana n'abapasoni ahanini mu bijyanye no gutsimbataza agateka k'abakenyezi no mu bijyanye no guhimiriza abakenyezi kugira ngo bashike ku iterambere rirama. Ni ukuvuga dukora ku bijyanye n'uburongozi bw'abakenyezi, hanyuma tukanakora n'ibijyanye no gufasha abakenyezi bonyine ubwabo kugira ngo bashobore kuronka amikoro. Ni ishyirahamwe risanzwe rikorera mu ntara 15 mu gihugu cy'u Burundi. Tukaba dufise imigambi dukora haba muri kino gihugu ariko kandi tukaba tunakora no mu karere, dukorera mu karere kuko imigambi yose dukora ni mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'umutekano. Muri make ibyo ni byo bikorwa dukora byari by'iterambere, byaba ibikorwa byo guharanira iterambere ridakumira, byaba ibikorwa byo kwigisha abakenyezi kugira ngo bashikire ku burongozi by'ukuri cyane biteze imbere. Ibikorwa byose bifise intumbero yo gutsimbataza amahoro n'umutekano ngaha mu Burundi no muri aka karere.
Mvuze ko mukorera hirya no hino mu gihugu, ngo tubwire mu yandi mashirahamwe yafise icyo cyiyumviro nyene mufise cy'uko icyo gitigiri cyo duzwa kikongererwa muri ko murakorana muri iki gihe.
Birumvikana yuko igihe turiko turakora, iyo umuntu ariko aravuga ati ibitigiri by'abakenyezi n'ibiduzwe, si afrabu yonyine iriko irabivuga, niyo mwobaza n'abandi bapfasi n'uwo mu yandi mashyirahamwe, tuvuga tuti ibitigiri by'abakenyezi n'ibiduzwe kugira ngo by'ukuri haboneke ikibanza cyane uruhara iseruka n'iserukirwa ry'abakenyezi biciye mu byanditse. Murazi yuko ibyanditse ni nabyo bihambaye, kandi hano mu Burundi dufite amashyirahamwe menshi y'abakenyezi, yaba n'amashyirahamwe mbere yatangujwe n'abashingantahe cyane amashyirahamwe y'ugwaruka. Nayo nyene abona yuko by'ukuri uruhara n'ikibanza cy'umukenyezi ikwiye kugaragara na cyane cyane biciye mu mategeko.
Ibyo bikaba byarerekanywe mu myaka iheze, aho bongereza bakabashira mu mategeko yuko 30% bakwiye nibo bakwiye kugushigwamo muri izo nzego ndongozi. 30% none ntibakwiye canke mubona yuko igikorwa cyabo kitariko kiratera imbere kubera uko kuntu badakwiye.
Uri kuraraba kibanza n'uruhara rw'abakenyezi ngaha mu Burundi. Murabizi yuko abakenyezi basanzwe ari bice birenga 50% ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Murumva rero yuko ni igice kinini cyane cy'abagize igihugu, byumvikana yuko ari nabo bari bakwiye guseruka n'guserukirwa bikwiye gusumbya n'abandi. Rero umaze kuraba abakenyezi ingene bangana hano mu Burundi, ukaraba n'intererano batanga haba mu rugo, haba mu kibano, haba mu gihugu, mu bijyanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano, mu bijyanye no kududa ubutunzi mu miryango, mu bijyanye no kududa ubutunzi ku gihugu. Uca wumva yuko ibyo bice 30% tuvuga tuti bavuga bati nimiburi iburi muca mwumva yuko bitajyanye n'igikorwa cyawe n'ingene bangana.
None ni muzihe nzego kuri mwebwe, ni muzihe nzego cyane cyane mwifuza yuko ibyo bitigiri bitosigwa bitokwibagirwa kandi bikenewe cyane?
Ibitigiri by'abakenyezi bikwiye kugaragara haba mu nzego zitogwa, kuko murazi yuko hariho abajya mu nzego biciye mu matora. Aho rero ni mu nzego zitogwa, aho tuvuze nko mu nama nshingamateka, mu nama nkenguzamateka, mu nama mpanuzwa jambo y'amakomine, muri bajya batwara ku mitumba, aho twari dukwiye kubona ibice 50% by'abapasoni. Ariko kandi hari rero ibindi bice byinshi kandi ari nabyo byinshi cyane, ayo twita mu Gifaransa ama poste technique. Ni ukuvuga hariho ibibanza usanga harimwo abafata ingingo mugabo atari atari gutogwa ari cyo twita nomination ukuvuga bashyizweho n'umuntu afata ingingo runaka aho murabona nko mu bijyanye n'amashure ibijyanye no mu buvuzi ibijyanye no mu ambassade ibijyanye no mu no muri ibyo kujya gucungera amahoro n'umutekano ibijyanye no mu masentare ibijyanye n'ukuvuga mu buzima butandukanye aho rero niho twanashaka na cyane cyane ko abapasoni baseruka kuko ni naho hari n'ikibazo gikomeye rero iyo turi ko turavuga tuti ibi bice 50% tubibone kandi byandikwe ni haba mu nzego zitogwa biciye mu matora ariko kandi hakaba no mu bindi bibanze ibyo twita report technique
Birumvikana murakoze cyane radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho kuri uno munsi umunsi wa gatanu tuganira ku bibazo byega ubuzima bw'abakenyezi neza y'abakenyezi ni mu gihe ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi riri mu bikorwa byo guhinyanyugwa imigwi itandukanye harimo uwo turi kumwe uno munsi Afrabu ishyirahamwe riharanira neza y'abakenyezi rivuga ko ibice 30% bivugwa mu ibwirizwa shingiro bikwiye guhinduka bikongerezwa kuri 50%. Tukaba turi kumwe rero nabo basigura impamvu n'akamaro cico gitigiri cyo duga kuko babibona mu ishirahamwe ryabo turi kumwe rero ku telefone na Madame Barubike Conseta umuhanuza bikogwa muri iryo shirahamwe turafite rero n'abanywanyi bijwi rya Amerika bari kuri Facebook no ku murongo wa telefone bariko barahamagara bifuza gushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro mbere yaho reka mbaze ikindi kibazo madame mbere ko tuja ku murongo madame Conseta none hari cizere cyuko mushobora kubona iryo hinduka mukaduzwa kuri 50% ibitigiri mwipfuza icizere kirahari
murabona yuko kuva mu minsi heze habayeho kampanye yo kujya gusigura ibijyanye na constitution ibijyanye na referendum twebwe turizeye yuko ibyiyumviro bimwe bizoza birava muri batwebwe nyine abakenyezi muri ibi byipfuzo turiko turashyikiriza mu bijyanye no guhinyanyura ibijyanye no guseruka cyangwa guserukirwa kw'abakenyezi mu maritike atandukanye twebwe turizeye yuko bazobyumva kuko yoba batagomba kuvyumva ntibari kutwumviriza rero nibaza yuko abakenyezi aho bari nabo nyine barabona yuko bikenewe n'abashinga ntaho bari barabona yuko bikenewe by'ukuri yuko iguseruka no guserukirwa kw'abakenyezi byo dugwa kandi bikashika ku bice 50%. Ikintu rero kitunezereza yuko ibi bintu bishobora kugira icyo bitanga nuko hariho n'abashinga ntaye babyumva kuko murabona aba bapasoni ni bashiki babo bashinga naye n'ababyeyi babo bamwe n'abana babo rero tukavuga tuti turi ko turatera ka munuku hama ibintu nk'ibi bikaba biri kubirasigurwa iyi constitution ikaba iri kirasigurwa mu banyagihugu au niveau communautaire turibaza yuko ibyiyumviro bizoza birava muri benshi kandi twumva yuko n'abakenyezi nabo nyine bariko barabishikiriza turibaza yuko hazogira igihinduka kugira ngo baduze icyo gitigiri kandi bakiduze mu maritike atandukanye nk'uko twagiye tubishikiriza
Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abakenyezi barifuza kuboneka ku bwinshi mu nzego ndongozi z'igihugu nivyo turiko turaganira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi reka tumira mate turagaruka murakoze
Nacho vyatanze ubibuko iri ngo bisuko bisa Ngiyane me byose byo mwisi Nacho vyakoze Nacho vyatanze ubibuko iri ngo bisuko bisa Kuvuka umuntu siwe atore kubaka iki gihugu canje mu butunzi mu kibana no mu marana ndaje
Cynthia Iteka aririmbye indirimbo yitwa Ndi Umukenyezi avuga ati ndashoboye turashoboye ni navyo turiko turaganira no munsi mu kiganiro muri isanga aho abakenyezi muri iki gihe migwi itandukanye ivuga ko yipfuza ko ibitigiri by'abakenyezi mu nzego ndongozi z'igihugu ibitigiri bikuye kongerezwa bamwe muri bo turi kumwe nishira hamwe Afrabu Afrabu nishira hamwe riharanira neza y'abakenyezi mu gihugu bakaba ariko barasaba yuko ibitigiri biri kuri 30% mu nzego ndongozi vyoja kuri 50%. Ni mu kiganiro muri sanga rero muri kumwe na Ariane Itanga ishaka muri studio Indwi. Turi kumwe na Madame Consetta umuhuza bikogwa muri iryo shira hamwe. Turi kumwe kandi n'abanywanyi bijwi rya Amerika ku murongo ya telefone bifuza guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro. Reka tuje ku murongo duhure na dutangurire kuri Aaron. Aaron urahura komeye.
Ego ndaho ndashima.
Ni vyiza cyane Aaron duhamagaye uri he?
Ndi mugashaho mu ntara ya Muyinga.
Ni vyiza cyane duga ku ijambo.
Ego mu bisanzwe ikintu nagira nsangwe mbaze. Turiko turaraba kuntu intwaro zitwagwa abo bakenyezi nabo bakaba bavuga ko bakeneye ibice 50%. Hari igihe usanga umengo kubera babona umengo ni benshi bafite ibibazo uko umengo bacyabishobora byose. Bisangwe kugira uburyo mu nzego zose bisaba umuntu w'umugabo arinda nibyo je ndavuga ndiko ndaraba nko mu bibazo uburundi tuko turacamwa ntaraba ubushobozi capacity y'umukenyezi n'iy'umugabo usanga bitandukanye bariko baravuga ko uko bakeneye ibice 50% ucume ngo bakeneye uko nko mwino misi bocaba bakaboneka nko mu president w'umukenyezi ariko tuko turaba nko bibazo uburundi burimwo ntaraba ya capacity navuga y'umukenyezi dusanga nibaza ubundi bwo umukenyezi atabo bishobora kubera mu bisango umukenyezi arasahana shitsa akageza no kuri no mutima wo kurinda mu bisango abakenyezi ariko bavuga ko bakeneye ibice 50%. Nibyo 30% ariko baravuga hariho kesho usanga umengo kuba ari guhenda henda umengo ntibaba bishoboye rero nkavuga ati babe barashimye nibyo 30%. Hanyuma ni twabona yuko bikwiye uko tubongereza ko bivanye n'umutekano bazo sebeze bindi bice bindi byo bindi bice 50 yongere ko basifite 50 ariko tiko turaba mu zima nka bwose nta ntubwa ngo dushire ba kenyezi ngo bangane n'abagabo je ni cyumvira ko wanje ntabwo ari itegeko ryiwanje nico cyumvira nariko ndabona
kuri wowe igihe ntikiragena yuko umukenyezi ayobora ku rwego rw'umugabo ayobora muri kintu gihe alo Aaron ndakeka Aaron yavuye ku murongo ariko muri make Madame Consetta Aaron avuga kuti umukenyezi ashobora kuba atarinda bikwiye nk'ibihe igihugu cyaciyemo bavuga ati umukenyezi ashobora kuba ataravyifashemo nkuko bikwiye kumbure mu bivuga kwiye
jewe ibyo Aaron avuga kumbure abivuze nyene nka Aaron nagomba ndamuhe akarorero hano wacu mu Burundi hari ukuntu bagenda basuzuma ingene amakomine yagiye akora buri mwaka nagomba ndamuhe uburorero bubiri gusa bw'amakomine yatwawe n'abapasoni hanyuma mwisuzumwa byakozwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu tanye ndaye n'ubundi bushikiranganji bwose bugenda bugira isuzuma y'abaministeri ya development communal biragaragara yuko amakomine yagitwawe atwagwa n'abagore ariyo usanga haba mu bijyanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano haba mu bijyanye n'iterambere aba ya mbere ngomba ndamuhakarero ki komine ya Busiga mu ntara ya Ngozi iyo komine yaratwaye n'umupfasoni aba uwa mbere muco bita evaluation de performance ngomba ndamuhakandi karorero ki komine ya Bisoro yatwawe n'umupfasoni bari ko barasuzuma nawe aba uwa mbere ubwo n'uburero bukenye gusa ndamuhaye hanyuma kandi urwiyuraraba mu isuzumwa urabye honyene n'imitumba itwagwa n'abapasoni nkatwebwe usanga dukorana n'abapasoni bari ku mitumba usanga ari bo bantu batunganya ibintu neza usanga ari bo bantu bashira ku murongo ibintu neza ibyo rero nitwovuga ngo n'umugani ibyo nivyukuri hanyuma rero ibijanye no kurinda kurinda jewe nibaza yuko ata muntu arinda gusubira mu person mbega urazi ikintu cyitwa kwibaruka umwana ga Aroni kubera atarumvigise ntarumva ingene abapasoni barinda abapasoni n'abantu ba mbere barinda cyane rero bisigura yuko kurinda n'ukumenya guhangana n'ikibazo kumenya guhangana n'ingorane kumenya ingene utunganya ibibazo hanyuma uzona rabe Aroni niyo urugo ruvuyemo umugore urugo ruvuyemo umugore urabona yuko rukomereka cyane gusumbya urugo ruvuyemo umugabo ikivyerekana ni iki uzorabe umushinga ntahe iyo abuze umupfasoni arabona yuko urugo rugo rudashoboka hatarimo umupfasoni aca yihutira kurondera umufasha aca yihutira kurondera umugore ariko uzorabe umugore iyo apfakaye ni gake cyane uzobona umugore yihutira kujya kurondera umugabo niyo yoba afite abana 10 aramenye ingene abatunga akabaronderera akabahunda ko bisigura rero yuko uzonarabe no mu bihe by'ingwano mu bihe by'intambara uzosanga abagore nibo bahungana abana umugabo pi yanyitse nukuvuga rero yuko ni analize ngira ngo ikwiye gukogwa n'abantu bose kugira ngo babone yuko uruhara rw'umugore uhereye meme no mu muryango ukazoshika no muri ibi bibanza bifata ingingo umugore agumaza ubwa mbere jewe nibaza rero yuko Aroni Kumbure ataragira iyo analize kugira ngo Kumbure arabe nk'umurugi iwe arabe no mu kibano arabe by'ukuri ingene abagore bashoboye aho rero ni haheza akacavuga ati no mu bihe bikomeye no mu bihe bigoye umukenyezi ategereza guseruka hanyuma mu kwishyura Aroni nagomba gusozerera hariho icyo twita ingingo y'igihumbi n'amajana atatu na mirongo ibiri na gatanu ivuga ibintu bijyanye n'umukenyezi amahoro n'iterambere rezo rityo tevensenge aho rero birerekana neza yuko mu bihugu byose iyo biva bikagera bikwiye guha ikibanza gikwiye umupfasoni haba mu bijyanye no gukinga haba mu bijyanye no mu bibanza bifata ingingo haba mu bijyanye n'imigambi y'iterambere kubera iki mu isi nzima icyo gice kinini icyo gice cy'abapfasoni ni gice kinini cyane byabonetse yuko ubwa mbere nibo bantu usanga baba ba victime cyane inkurikizi z'ingorane zigenda ziba mu bihugu bitandukanye nibo zikora ko ariko kandi byaranabonetse kandi ko ari nabo bantu ba mbere bafata iya mbere kugira ngo bashobore gutunganya ibibazo muri resolution de conflit bitagoranye rero nagomba kubwira Aroni yuko Kumbure iri bibazo dufise ngaha mu Burundi byo kwita nk'amaperception cyane kumva yuko umugore adashoboye siwe wenyene hariho n'abandi mugabo nagomba kubatera kamo kugira ngo bumve yuko abantu bategerezwa kuko bitegerezwa kubanza kuva mu mitwe y'abakenyezi no mu mitwe y'abashinganahe kugira ngo bumve yuko umukenyezi ntahamagarwa ngo nuko hamwe mu kirundi bavuga ngo bigora abagabo erega iyo yari migani abarundi bakunda guca kugira ngo nyene iyo yari migani yagendera cibwa n'abarundi ba kera nyine mu bijyanye n'ikomirwa ry'abapfasoni ubu rero Aroni arashobora kuba ari muri babandi bavuga bati bigumye bimenya abagabo ariko sibyo nibigaragara yuko ibigumye bimenya abagabo gye natanguye kubahera kugise kuko uyu munsi wo higise umugabo ntabyo yoshobora.
Hari igihe gihambaye kandi muri bivuze cerekeye ukuntu aba bakenyezi baguma bazimbere mu vyegeranyo mu maperformance mu buryo ibikorwa bikorwa nko ku rwego rw'intara rwego rw'amakomine bimwe mu byo none mubona kuri mwebwe musigura kandi mwerekana bituma bakora akazi neza canke izo performance zizimbere zigashira imbere aba bakenyezi n'ibikorwa byabo ni nk'ibiki bo babakora byiza canke akarusho ni nkakahe kuri mwebwe?
Akarusho kahari urabona ahantu hari umupatsoni. Umupatsoni niyo yoba agiye mu kibanza na cyane cyane niyo yoba ari umunyepolitiki. Abakenyezi bajya odela bajya odela y'ibintu bijyanye na politiki bakaraba ibintu bararengera ibintu bya politike bakajya mu bintu bijyanye n'imibano bakaraba ko bariko baratunganiriza abantu bose aho baherereye bakajya nko muri ibi bintu bijyanye na nini n'amaviolence fait aux femmes cyane gufata ku nguvu abantu bafatiye ku bitsina cyane ibintu byose bijyanye na sosiyali urumva abapasoni ibyo barabiraba. Abapasoni aho bari yari umurongozi cyangwa umuyobozi icyakora araraba n'ibintu bijyanye n'ubutunzi rero kubera ako kantu kuko umupasoni niyo yaba ari umunyepolitiki aja arengera ibyo ategereza gukora mu rwego rwa politiki kuko abafise kumbure manda politiki mugabo kandi aragenda no muri utwo tundi tuntu twinshi bijyanye n'abana bijyanye n'iki bijyanye n'ibimuga ku buryo ucyusanga rero uko kuntu umukenyezi asandwa wakoze ariko ameze araba utuntu twose ibyo rero nibyo bica bituma iyo baje bagatanga amanota basanga abapasoni aribo batsi imbere. Reka ndaguhe n'akandi karorero mumaze iminsi mwumva twe turafite umupasoni w'umushikiranganji w'indero kandi akaba ari nawe anatwara na forum national de femme mumaze iminsi mwumva ibintu ariko arakora kugira ngo agarukane kumbure akanovera k'indero ni by'ukuri ibyo bizotwara igihe kinini mugabo urabona yuko ahantu hari umukenyezi araba tout secteur nico rero gituma abakenyezi ari abantu bakwiye gushyirwa mu ma secteur yose mu ma service yose haba hasi haba ku rwego rwo hejuru haba mu karere haba ku rwego mpuzamakungu abantu bose bagafata yuko ikibazo cy'iseruka cyangwa cy'iserukirwa ry'umukenyezi cyari gikwiye gukemurwa mu ma aspect yose kugira ngo by'ukuri aho hantu hari abakenyezi niho haba inyishu y'ibibazo bitandukanye kandi mu ma secteur atandukanye.
Urakoze cyane kuri iyo nyishu yako kantu nyene twari twifuje kumva kumenya birumvikana nk'uko bisiguye yuko hari hakantu kazijya nk'uko twabivuga kakiyongera ko kuko kumbure nk'uko mubisiguye araba byose byo mu kibano vya politiki ugasanga ararengeye ko ararongeye bikogwa kuvyo yarasanzwe afise. Murakoze cyane. Tubandanye ku murongo wa telefone duhakaryo na Emmanuel urakoze kwihangana wiriwe neza.
Niwe miriwe.
Waduhamagaye duhewe Emmanuel.
Ndahantu kukiryama ibururi.
Ibururi mu Burundi.
Yewe tunashaka kuvuga n'inyiciyumviro bisanzwe abapfasoni n'ibyo baragomba kuca mu ntwaro no mu bikorwa nyene bya leta byinshi cyane ariko burya barakwiye kwemera Fedresse bafise kuko barabona n'uko n'Imana mu kurema yatandukanije kamene bashobora kuvuga ngo uwo n'umudamu cyanye n'umugabo kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo umugabo n'umutwe. None rero barakwiye kubona yuko hari ibintu birebire twebwe duhambije nabo abadamu badashobora guhambya cyane cyane nka jewe nifatiye ku karoro ko muri education sanzwe nkoreramwo abadamu bafite amakonje menshi ari amakonje bavuga ngo prenatale ngo postnatale hanyuma ugasanga rero hamwe ari nka responsable ahantu ibikorwa ntibigenda neza kubera ayo makonje bafise kuko ntibasanzwe baremerera. Yandi batareyo ngirageje kurezima izo transfers babahaye nibazishime vraiment singe ndi batakatari nke cyane urazi ikintu umudamu n'umugabo batanganya ingufu ivyo naho yavuze yuko abagore ngo barinda igise n'abanyere si bose hajya n'ukubera nyene ari ibintu batoshobora kuyitura hari abo tuba tubona birukanga bakazunguruka hirya no hino rema
hari uwiruka afise indagaga Emmanuel hari uwiruka afise inda
Asha hari abantu rwo umengo bagomba bahunge ukabona ko babuze nyene ukuntu babigenza nino naho vrema nta kurinda iyo niyo naho imvura iguye hakaratu muratyo umuntu w'umudamu zavuga hamagaye ngo mama we mutabu umugabo atafora ingumu
ngo ikubite umurabyo
kubera afite ari afite bravu rero vrema badamu izo transfus babahaye ibyo nibaza ko zibakwiye cinquante vrema ba sizi sinzi ariko zibaza kandi nibaza yuko baramutse babahaye cinquante kurusa hari amategeko buhindura nk'ayo y'amakonje cyanye ayandi mategeko nyine agenga cyane cyane abakenyezi kubera uko ukuntu ari abakenyezi baci bagira hamwe n'ay'abagabo turabiko bo bishobora
urakoze cyane rwose Emmanuel kuri icyo cyiyumviro Madame Concetta aravuze ikintu cyayo yavuze mu gifaransa faiblesse mukwiye kwemera dukwiye kwemera intege nke uzivuga ku ikizo ntege nke
yewe urumva Emmanuel jewe numva ibintu avuze sibyo ntabwo abagore bafite iyindi faiblesse umugore arashobora kuyigira nk'umuntu njye nk'ubu nka Concetta nogira faiblesse nka Concetta mugabo sinca mvuga ngo abapasa ni bose ibice 52% kwijana by'abapasa ni b'abarundi kazi cyangwa ngo fate abapasa ni bose b'abalisansi bari muri kino gihugu abapasa ni bose bize amashuri bakwiye babishoboye bakwiye kujya mu bibanza bifata ingingo abo bapasa ni bose ngo bari feble ngo ntibabishoboye hanyuma ikindi nagomba kubwira Emmanuel mu burongozi kugira ngo umuntu arongore ntakoresha ingumu kugira ngo umuntu arongore ntakoresha ingufu mu buryo bw'umubiri umuntu kugira ngo arongore cyane ajye mu kibanza ni vyiyumviro n'ubwenge ni strategy rero je ndiko ndavuga ni strategy cyane ivyiyumviro n'ubwenge bitubisanga mu bapfasoni tukabisanga no mu bagabo hanyuma iki kintu rero kijyanye no gufata amakonje prenatal bisigura rero yuko Manuel kumbure n'abandi bagabo boba basangiye ibyiyumviro nawe bavuze bati habeho itegeko ry'uko umupfasoni agiye kubaka atabyara umwana n'umwe muriko murabyumva none mwumva cya gikorwa cy'umupfasoni cyo kwibaruka tuvuze tukigwije n'ubusare rero mu gihe umushinga ntahe nk'uwo Emmanuel uwo mubaza ati mbega uzanye umupfasoni hanyuma nimube mufite abana ukabona urundi rugo ruhande yawe ntabana none mwumva iki gihugu cyacu kizoronka abantu gute abapfasoni bose Emmanuel ababwiye ati ahubwo nta byo gufata amakonje bagiye kwibaruka rero nagomba mvuge nti ibintu bijyanye n'amakonje nko mu bijyanye n'indero mbere no mu kigo twebwe twakode birerekana nyene yuko mu bijyanye n'aba directeur provincial aba directeur b'ama ecole secondaire cyangwa ya maposte fondamental baracyari bake cyane ivyo ni ibintu bisaba itunganywa ry'akazi nuko uvuga iki umuyobozi w'ishure ahari akabazi yuko hariho umupfasoni azofata ikonje arabitegura arabitegekanya imbanyi imara amezi 9 aho rero umuyobozi ni wacyamenya ingene atunganya akazi kiwiwe cyane ibikorwa kugira ngo uwo mupasoni azogende mu ikonje mugabo atagipfuye hanyuma rero nagomba ndanamubwire yuko rero umupasoni nkuba ari directrice cyane atwara ishuri aragenda mu ikonje agasigara uwo bita maître responsable asigara arakora ibikorwa jewe rero nagomba ndamubwire ko kitoba bicitwazo faiblesse yoyo ntayo faiblesse yoba mu mugore naka nkuko yoba mu mugabo naka iyo faiblesse imene ntiyibaho ku bantu faiblesse imene ibaho ku muntu mugabo ntiyibaho ku bantu ikivunga
kandi kumbure nuko kwibaruka ntibiba buri kwezi ntibiba buri mezi abiri buri mezi atatu iyo konje ni rimwe kandi na Emmanuel ngerageje kutamwinjirira nawe nyine navunitse yokenere konje yo kuruhuka akagakira ndumva ko nk'ivyo muri ko muravuga byumvikana.
Afete na mu motive na ni vyitwazo abantu batarajijuka kubijanye na n'uguseruka cyangwa guserukirwa kw'abakenyezi batana. Urumva abantu bafata ingingo baca barondera utuntu nyene bahagararako bagahagarara nyene ku tuntu mwe nuto kandi tudafashe kugira ngo ejo niya hashira umugabo cyangwa niya bona ahantu hari umugore bakahasubiriza umugabo arondere utuntu twitwazo. Rero ibyo jewe no vuga ni ibintu by'ibyitwazo umugabo bidafashe, ariko ikinezereza nuko jewe nabahaye ubororero kandi bushimishije bwaha abapaso ni batwaye naho batwara n'ubu umugabo ugasanga nibo barakarore.
Yego, ariko reka ndamuhe Emmanuel Benefice de Dute mvuge nti kumbure hari ishiramo rishobora kuba rifise abagore nka batanu bose bafatiye kongera imwe naho nyene ntacyo genda ntacyo kogwa. Reka tubandanye ku murongo duhe akaryo na Thomas. Thomas wiriwe neza. Allo Thomas.
Allo.
Wi Thomas urahura komeye.
Yego ndashima.
Icyumvire cyangwa ikibazo kuri uko kurongora kw'abakenyezi.
Ego je muri make no vuga ko ndu muntu ari mu bashigikiye uko abakenyezi bajya mu burongozi. Iko turaze ngene kahise katwereka ka hafi abagore abantu b'abagore bacanka abapasoni bage mu burongozi mu Burundi uhura bafite febrese ndende ku buryo uhura iyo bagiye mu butegetsi bashobora gukoreshwa n'amakosa bayabona. Yindi febrese dukunda kubona hari aho duhura iyo bamaze kujya mu nzego zo hejuru ufate nka guhera nko kuri rwego rwa musaneri buramatari cyangwa umushikiranganyi cyangwa umushingamateka ukaduhura abagabo babo cyangwa abatware babo basigaye babasuzugura ugaduhura ingorane zihera mu ngo zabo. Rero ingorane zihera mu ngo zabo zandukira n'igihugu. Ejo novuga nti abantu b'abagore kujya mu nzego ni byiza, ariko barakwiye kwiga ingene bitwara mu izo nzego kuko isaha igeze bose bakwiye kujya mu butegetsi bakangana kuko bose abantu barangana. Ariko iyo umaze kubona nk'abantu b'abakenyezi bari mu nzego uhura yatanga ingo bafata iminsi yose bama bari febre mu byo bakora ugahura umenga nabo gukoreshwa nka kujya abagabo uhura barabafashe nk'uko umugabo uhura yafashe umugore nk'uko umengana umukozi wo mu nzu ugahura no muri leta umenga n'abakozi b'abagabo ntibafata ingingo ngo ihagaze ubwuma ngo bavuge bati ingingo turayumiye ko. Icyo kintu n'ukuri navuga ko aricyo gituma kumbure ngira ngo n'abantu bo kwizera abantu b'abagore kujya mu nzego aricyo gituma bagabanuka. Ejo navuga nti nabo bajye barikebuka bafate ingingo nk'abashinga ntaye nyine bamenye bati akazi tugejwe gakuguku ataguhendeshwa cyangwa turiya ngo bakore ibinyuranye n'akazi biyemeje. Murakoze.
Urakoze cyane Thomas. Madame Concetta, Thomas aratanze icyumviro cyiza kumbure akavuga ati abakenyezi kumbure uko kuntu basuzugurwa ni bimwe abona bakora mu buzi bwabo, akavuga ati bakwiye kwiga kwitwara muri izo nzego. Ati rimwe na rimwe ingorane z'umuhira barazizana ku kazi, ivyo kumbure abagabo bashobora kuba badakora. Ati ariko ati bakwiye kwiga kwitwara muri izo nzego. Hari inyigisho ubona yuko zokongererwa ko iyo abakenyezi bagiye mu nzego ndongozi?
Jewe ndatahura ibyiyumviro mwe n'ibyo nibyo tugenda twumva hose ndi mu bantu bamwe na cyane cyane abagabo n'abapasoni. Hariho bamwe bavuga uko kumbure ibintu bitahura cyo kimwe. Nagomba ndababwire yuko iyo dufate ubonye nk'umupfasoni w'umuyobozi ahantu asanzwe afite poste ahantu agafatirwa dufate agataha dufate nka saa mbiri y'ijoro kubera amabanga agejwe. Urumva baca biboneka nabi urumva kubera imico umengo sibisanzwe. Ariko iyo babonye nk'umushinga ntahe yafatiriwe kumbure nawe afite amabanga ajejwe agataha saa mbiri y'ijoro uca umengo uyu mugore yatashe saa mbiri y'ijoro umengo we ntiyari akwiye gufatirwa nk'uyu mushinga ntahe. Turi kumwe? Urumva rero ni ukuvuga yuko ikintu gishyitse ku mugore abantu bose bakigira ko ngira ngo analize cyangwa isuzumwa ridasanzwe ngo ni ukubera ari umupfasoni. Niyo umupfasoni yoba hariho ibyamugoye ku kazi bikagora ibyo bintu nyine byamugoye kumbura bikagora umushinga ntaha afite amabanga ucumengo uwo mugore yafite byamugoye ucumengo ni sakirirejo ucumengo ni ibara ndibaze kuraba yuko n'umugabo nawe bishobora kumugora aho rero niho birasaba inyigisho zidasanzwe kugira ngo abantu bahindure icyo twita ingendo guhindura ibyiyumviro guhindura mentality ni ukuvuga ngo iyo umugore afite byamugoye asanzwe ari umugore ajejwe amabanga ahambaye bitahurike yuko bishobora kumugora nk'uko bigora n'umuntu w'umushinga naye hanyuma ikindi kintu rero gikurikira nuko ibi bintu bijyanye no guseruka cyane guserukirwa kw'abakenyezi murabona ko ari ibintu bya vuba si ibintu bya kera cyane kubona abapasi ni bo baministre kubona abapasi ni bo baguverineri kubona abapasi ni bo bakuru b'imigambwe murabona ko atari ibintu bya kera cyane rwose ibyo rero ni ibintu bisaba ihimirizwa ridasanzwe guhera no mu rugo hanyuma rero njyewe nagomba ndabamenyeshe yuko hari ukuntu n'abapasoni bagenda baza baraducafuza bakabona ngo abapasoni bagiye mu nzego ngo bagiye kwitwara nabi ibyo byose ni ibintu bagerageza kubaka kugira ngo barabe ingene iseruka cyangwa iserukirwa ry'abapasoni ryoza rirasubira hasi ni naho rero rimwe rimwe uca usanga bishyitse umugore agakora ako gakota akavuga ati ujye kubera ari umugore nagomba ndababwire niyo uwo uri mu ibarabara uri kuratwara imodoka umugore akagira akantu gatonyi ari kuri vora baca bavuga ngo aha ngo ni imodoka iri kiratwarwa n'umugore ariko ukaza ubona umugabo aragiye kudepasa cyangwa agakora ikosa ntawe ugira komantere rero ni ukuvuga icyo kintu cyo twita feminization y'amakosa y'abapasoni bari mu nzego ni ukuri turagomba kukiva mu mitwe y'abashinga ntahe mu mitwe y'abantu
hanyuma
byo kuvuga ngo abapasoni ngo barasuzugurwa ku kazi ibyo byose ni ibintu by'ibyitwazo mugabo rero hajya burya ku kazi umuntu ni wowe nyine yironderera icyubahiro rero twe duhora tuvugana n'abapasoni kumbure bari mu nzego abo dushobora kushikira umuntu ahabwa icyubahiro na losanjuma yagarukanye ahantu n'iterambere yagarukanye ahantu rero mu gihe uwo mugore agiye ahantu ntihagire ikintu ahindura aho bamushize mu buryo bw'iterambere bazomusuzugura nyine ni nk'uko umushinga ntahe nawe bamushyize mu kibanza nyine gifata ingingo nawe ntihagire ibyo akora mu buryo bw'ihinduka nawe nyine bazomusuzugura rero nagomba kuvuga yuko iki kintu cya feminization y'amakosa gusuzugura kubera byakozwe n'abagabo n'abagore ni ibintu bizova mu mitwe y'abantu buhoro buhoro kugira ngo kumbure uko tuzoza turevoriwa baze barabona yuko ikosa rikozwe n'umugabo ni nk'uko ryashobora gukorwa n'umugore
urakoze cyane madame
iyo nyishu noha toma ariko nanejejwe n'akajambo yahereye ko avuga ati jyewe ndashyigikiye cyane turifuza rero yuko haba abantu benshi bavuga bati turashyigikiye ko abakenyezi boseruka kandi bagaserukirwa bikwiye guhera mu rugo
ego urakoze cyane turi kumwe na madame Barubike Konseta umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe Afrabu. Afrabu ni amwe mu mashyirahamwe aharanira iyongereza ry'igitigiri cy'abakenyezi mu nzego ndongozi ni mu gihe ibwirizwa shingiro ririko rirahinyanyurwa bakifuza yuko ibitigiri biva kuri 30% bikaja kuri 50%. Turi kumwe kandi n'abanywanyi biradishwe rya Amerika ku murongo wa telefone uwitwa Nduwimana ararindiriye uraho Nduwimana
ko ndiraha
amahoro neza
yego turashimye imana
duga ku ijambo
yego nk'uko yarabivuze igitikiri cy'abakenyezi kirakwiye kugwiza nabongere bakaseruka ikosaba igitikiri ke amafatiye kuri cy'umugabo yashyize ryaciyumviro giheze cyane aho yakuze yuko abagore atashobashoboye iruko hakiye nko kwigisha biremera hajya ahantu hariho amakosa ahubwo bakwiye kubereka nk'igisigiri kinini n'abagore nabo bagaserukirwa nabo nyine bakigisha kubera nabo nyine barakenewe bagatuma bagira akacyane kuza mu mitumba hose nabo nyine bakigisha kubera yavuze yuko kari mu mashyirahamwe
urakoze cyane Nduwimana urantunga madame konsesa narinda kwise konseta mukanya gaheze ariko gira ico shikirije ku cyumviro cha nduwimana nduwimana icyumviro cyo
nduwimana avuze ati uyo mushinga nta yarahereje kuvuga imbere yihenze gose yavuze ati abakenyezi ntibashoboye tubyumva kumwe nduwimana kandi ndazi yuko tubyumva kumwe n'abantu batari bake kandi benshi ari nacyo gituma ubona hari ibintu biza birahinduka nk'amanominasiyo amwe amwe hariho abantu bavuga bati reka na prise en compte du genre ubu kugeza naho tuvuga duti n'amabije amafaranga atogwa haba aba bantu bose bafashe ubundi cyangwa aba batanga amafinansima bazi bararaba refinansima zitangwa cyangwa amahera bari kagiye gukora mu gihugu mbega azokungura iki mu iterambere ry'abapasoni kuko twebwe iyo turi turavuga ntituvuga gusa guserukirwa cyangwa guseruka tunavuga ikibanza gufata ingingo ku bijyanye n'ubutunzi ku bijyanye n'ibintu byinshi cyane mu masekiteri de sekirite muri ibyo bintu byose rero jyewe icyo navuga ni uko nduwimana arakoze cyane kandi nibaza yuko azadufasha guhimiriza haherereye kuko abantu mwe nabo murabona iyo hageze nk'ibihe by'amatora nk'akarorero iyo hageze nk'ibintu by'amatora dufate ku mutumba ari umuntu ari ku mutumba aragerageza gufasha ati umukenyezi runaka ujye arabishoboye ujye yodutwara neza reka tumuhunde amajwi murumva rero abantu mwe nabo twebwe turabashimira Imana kuko abo nibo baheza bagafasha mu kwigisha no mu guhimiriza abantu bamwe babereka by'ukuri ikibanza n'uruhara rw'abapasoni haba mu kibano haba mu nzego zifata ingingo hanyuma kanavuga ati nyabona ibyo bitigiri n'ibiduzwe kuko byanditswe burya niho twumva yuko turemye kuko murabona twe muri ibi bihugu byacu iyo ibintu byanditse n'imitende hari n'igihe usanga n'ibyanditse bitariko birakurikizwa mugabo na mitende iyo byanditse umuntu araronka n'icyo avugirako kandi n'abandi bafata ingingo baraheza bagafata ingingo bishimikije ibyo bafatiraho kuko nago umuntu ababwire nk'akarorero murabona ibwirizwa shingiro niwo mutwe w'amategeko yose c'est la loi mère aha rero ibwirizwa shingiro bitarimwo utuntu tumeze neza ku bijyanye n'iseruka cyangwa iserukirwa ry'abapasoni bica bigira n'ingaruka kuri ibyo bibanza nyine twita amaposite tekinike bica bigira ingaruka kuri ku itegeko rigenga amatora bica bigira ingaruka ku mategeko menshi mbere bikagira n'ingaruka no ku bandi bafata ingingo mu nzego zose rero nicyo gituma tuvuga tuti bidundijwe bikandikwa nk'uko nduwimana ariko arabivuga twebwe tuvuga tuti niho kumbure umuntu yogira icyizere yuko ejo by'ukuri cyangwa hirya y'ejo tuzobona yuko iseruka cyangwa iserukirwa ry'abakenyezi bishimishije
ni byiza cyane reka twakire na Jean Marie ku murongo Jean Marie urahura komeye
ego ndashima
ikibazo cyangwa icyumviro
mbembe ndasa kabaza hamura se n'icyumviro ikibazo cya mbere ni uko abafasoni barashaka kudozwa ikibazo rero ni uko mu ngaha mu Burundi hari ingorane y'imigambwe ukaca usanga umufasoni agomba gukora yisunze umugambwe biza rero ibyo bice byari bikwiye kuduka kera ku mufasoni zina amafasoni akumva neza yuko akwiye guserukira abafasoni kandi akwiye gufata inyingo iserukira abafasoni nacyo gituma rero abafasoni mu Burundi bitagora kugira ngo bashike ku ntumbero kuko baca bahengamira ku migambwe kandi umugambwe uraba iby'igihugu mugabo guserukirwa ku bakenyezi ntibiraba umugambwe byaraba izina umufasoni wese kugira ngo haba mu ntwaro ushake mu byakora agire icyunga n'izambo
urakoze cyane
icyumviro nacyo nagomba ntererewe umufasoni ko twumva ari mu mashyirahamwe yajejwe abafasoni bari bakwiye kugira amanama menshi bagashika ku mitumba kuko hari abafasoni bagihohoterwa hari abafasoni bataramenya ingene bokwitwara se nyine bokwifata kugira ngo abafasoni bagenzi babo babahe amazwi cyangwa bakore ibikorwa kugira ngo bagire ijunga n'idamu mu mvugo cyangwa muri karitsiye cyangwa muri komine bivanye n'uko atanigisho zikwiriye baronka nacho gituma rero bari bakuye gushika mu gihugu hagategwa naho bari mu ngaba kadabashika mu makaritie bakaza barashikira abasevde karitie bakaza barababwira neza yuko bogirisha amanama y'abakenyezi kugira ngo biyumvemo neza yuko abakenyezi haba mu gihugu haba mu mugwego gwa ari gwose kubafise ijonga n'izamo jewe ndibuka nk'imuntambara zarenganye mu Burundi abakenyezi nibo mu bisanzwe baba bakoze igikorwa kinini kuko abagabo barahuye twarahuye n'ingorane cyane abandi tukahunga tukanyegera kureshya nabo dushaka kuboneka ariko abakenyezi barakurikirana imiryango niyo haba hari ibibazo bikenewe cyane ugatasanga barasheretse nico mvuga igitegereje abakenyezi bakwiye kongerwa mugabo bampagirishijwe amanama kandi bakongera bakamenya ko bafite ikintu nyamukuru mu gihugu bokora cyane ishimire shambe sharije
urakoze cyane Jean Marie kuri ico cyumviro nyine cha Jean Marie nongere ko ikibazo madame Concessa Jean Marie yaravuze yuko kumbure abakenyezi abona bisunga cyane cyane politique naho baba barabakenyezi ariko begamira cyane kuri kumigambwe ugasanga kumbure bakorera ku nyungu z'umugambwe si nyungu z'abakenyezi ariko ndibuka mwari mwasiguye yuko naho baba bari mu zonzego baraba no tundi tuntu twinshi twega ineza y'abakenyezi n'ugwaruka n'ibindi yavuze icerekeye kandi inyigisho abo bakenyezi abo bigeme bakwiye kuronka kugira ngo babe abarongozi beza haramakenga yuko kandi amashure badafise ayakwiye abagabo abahungu bariga ariko haramakenga yuko inyigisho ubumenyi badafise ubukwiye ibyo byose umubivuga kwiki
icambere nagomba kuvuga yavuze ati ingorane ni migambwe jewe ndavuga nti ingorane si migambwe kenshi ni by'ukuri kugira ngo umuntu ashikire ubutegetsi ahantu henshi bibanza guca mu mugambwe mugabo uri kuranaraba rero mu Burundi wacu no muri izo nyene nzego z'imigambwe usanga atabakenyezi baba bariyo dufate ubwirukaraba nka komite directeure y'umugambwe kugira ngo uturaba ugasanga igitigiri cy'abagabo n'icy'abagore abagabo nibo benshi kandi ngaho aho nyine muri izo nzego zifata ingingo nibo bagira amaliste y'abazitoza nibo banoma abantu murumva rero yuko no mu madirection y'imigambwe nabo nyene harakwiye gukosorwa bakaraba yuko ibibanza abapasoni n'abashingantahe barimwo ku rugero rushimishije muri uko kurongora kw'imigambwe icyo ni cyambere ikindi kigira kabiri ni by'ukuri mu migambwe hakorerwa ibikorwa byinshi cyane kuko urasanga haba amanama ugasanga rero nk'ubu hariho nk'amanama nk'akarorero aba ku mugoroba abakenyezi ugasanga nabo baratinye kujya muri ayo manama yo ku mugoroba kumbure ikaba ari n'inama yo gufata ingingo rero aho rero murumva twebwe turi kumwe n'ayandi mashyirahamwe y'abakenyezi mbere n'ayandi mashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi twebwe dusabwa gutanga inyigisho zikwiye kugira ngo abakenyezi bagiye mu migambwe bagiye muri politike bamenye ingene nabo nyene bashobora gukora ibikorwa cyane guhimiriza abarongozi b'imigambwe kugira ngo nabo babashire mu nzego zifata ingingo kuko ni handi nane ndakubwira nyene uso prada decision ni hehe ingingo ifatirwa urumva nimba ari mu mugambwe irifu ko abakenyezi baba bari mu nzego haba ku rwego rw'igihugu haba ku rwego rw'intara haba ku rwego rwa komine haba no ku rwego rw'umutumba icyo ni cya mbere ikindi kigira kabiri nuko by'ukuri ibi bintu byo kwigisha abakenyezi twebwe turagerageza kuko nk'ubu murabona aba turiko turitegura kuzajya mu matora nimba turiko turitegura kujya mu matora hariho abakenyezi bahariya ku mutumba usanga batazi n'ingene barondera amajwi kuko kurondera amajwi n'ubuhinga batazi ingene barondera ingene babashyira ku maliste ibyo byose bisaba ubuhinga rero ibyo rero turi turabikora nakubwiye yuko nabwiye yuko jyewe ndi umuhuzabikorwa mugabo kandi nkabanjirijwe n'umugambi wo gusangira ijambo n'ingingo mu guharanira iterambere ridakumira rero muri uwo mugambi hamwe n'amayandi mashyirahamwe turi kumwe twarategekanije ibikorwa bidasanzwe tuzokorera kuri abo bapasoni nyine bo hasi kugira ngo tubafashe kuko nabo nyine barakeneye gufashwa erega n'aba bakenyezi bari mu nzego zifatiye nabo nyine barakeneye gufashwa aba barongozi nk'aba yavuze aba chef de quartier barakeneye kwigishwa guhabwa inyigisho zidasanzwe kugira ngo babone akamaro k'umukenyezi mu iterambere, akamaro k'umukenyezi mu kibanza gifata ingingo, akamaro k'umukenyezi mu gutsimbataza amahoro n'umutekano. Jyewe rero ibyo nabyakiriye nkama kugira ngo abo dusanzwe dukorana ibikorwa cyangwa abasanzwe badushyigikira kugira ngo tuzogerageze gutunganya imiriza cyangwa inyigisho cyangwa ibindi biganiro bitandukanye mu nzego zitandukanye guhera hasi gushyika ku nzego zo hejuru.
Turiko turaje ku musozo w'ikiganiro, sikaye minota mike cyane, reka duha abandi bake akaryo ko kubaza ikibazo. Tubandanyirize kuri Emile. Emile, mu masegonda make ikibazo cyangwa icyiyumviro.
Murakoze cyane, nabanze kuramutsa umutumire. Nakagiye ariko nagomba mera nk'uterera. Mu kwimaze ndemezanya n'umutumire yuko abakenyezi bashoboye, ariko ikibazo gihari nyakubahwa munyamenyesha mu munyamakuru, barashoboye mugabo ntabyo babona, ntibabigaragaza yuko bashoboye. Barafise akantu ko kutwemera muri bo nk'ako no kwita safe confidence mu rurimi rw'Icyongereza. Abantu n'ukuri mu bijyanye no kugaragara mu bikorwa bitandukanye, nk'akarorero nyakuga mutumire mwatumiye umukenyezi no munsi, ariko jye narindiriye kuganiro kigitangura nta bakenyezi nigeze numva bavuga ku
irora. Icyo nicyo cyane gose Emile, ugize observation. Icyo turakiguha n'ibyo cyane.
Nibaye uno munsi n'ukuri nama nakurikiranye abakenyezi mwamwatumiye ku ino radio. Ni muri make rero bari kumira kandi ari abantu bashoboye. Rero nomoye sabira yuko yoja ku kivi ibyo kuguma basaba ati nimuduhe ibibanza ibi n'ibi n'ibi, nyabona babirondere bakore hama babironke, kuko ni na benshi ni pusantaji nini muri populasiyo y'Uburundi. Ntaco buza rero hamwe bo sansibiriza bo himiriza abo bakenyezi, ntaco buza ibyo bibanza batabyihabo nyene. Ama nkarangiza ndamwibariza mbenya kubaho musire murasaba ibice 50% ku ijana ni uburenganzira bwanyu, mbega ibice 30% ku ijana babahaye naragizitohoza musanga yarubahirijwe. Murakoze.
Murakoze cyane gose Emile, ni nawe duherahereje ko kuko kanya katubanye gato. Emile aravuze ikintu gihambaye cyane, twamaturiko turahimiriza abakenyezi abigeme bahamagare bashikirize ivyumviro, ariko ni kibazo naravuganye n'abamenyeshamakuru batandukanye, ibiganiro bitandukanye ntibahamagara. No kuvuga ko nkuko Emile bivuze bari kumira ico kibazo mu gikemura mute, nubwo bavuga yuko bashoboye ntibavyerekana. Nico Emile, niko Emile bibona.
Yo nagomba ndababwire yuko muri ico cigwa nyene twakoze mu twashize habona mu kwezi kwa 12 mu 2017 uheze muri wa mugambi, nababwire wo gusangira ijambo n'ingingo guharanira iterambere ridakumira. Twarabonye yuko no mu bice by'ibimenyesha makuru naho nyene ari ahantu biboneka yuko umukenyezi adaseruka mu buryo bukwiye, kugeza aho hoho twasanze yuko iseruka ry'abakenyezi mu nzego zifata ingingo ari bice 6%. Kumbure uyu mwaka twagize isuzuma tuzoraba yuko hoba hari hiciyongeye ko mugabo, nagomba ndababwire yuko kugira ngo umupasoni yemere kujya kuri mikro biragoye, mugabo hari abapasoni bemera bakajya kuri mikro. Hanyuma ikindi kigira kabiri, murabona yuko no mu bimenyesha makuru na mwebwe no mu bamenyesha makuru nkindi wacu usanga nk'amaradiyo menshi atwagwa n'abagabo, rero usanga amaprogramu akogwa n'amaprogramu make usanga avuga ati reka dukore ibiganiro dushire ku ibiganiro nko ku maradiyo cyangwa mu bimenyesha makuru bivugana cyane uruhara positive bw'umukenyezi. Usanga rero nk'ibiganiro bimwe bimwe bumvise umukenyezi yafashwe ku nguvu, icyo kiraseruka n'ingoga. Mugabo kumbure bumvise nk'umukenyezi yagize iterambere ridasanzwe mu rugo rwiwe, ibyo biraseruka. Murumva yuko no mu maradiyo naho nyene hariyo agahazi. Rero uyu mushinga ntari nawe ati abakenyezi barashoboye ariko ntabyo babona. Hariho ababibona mugabo bakumirwa n'amategeko cyangwa bagakumirwa n'amapratike cyangwa n'imico.
Urakoze cyane gose akanye katubanye gato, ariko turagushimiye cyane Madame Barubike ko Marie Concessa mwishira hamwe Afrabu gufata kano kanyo kaganira natwe. Hari mu kiganiro muri isanga mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndashimiye Innocent Kimenyi yafashije kwegera kino kiganiro. Mubandanye mwumviriza radio Ijwi ya Amerika.
Mutazamatwi Radio ijwi.